Iri ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukibyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro zo kuri ino saha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro
iwanyu mu ntara
guhera saa 12, naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Oriane, ndabaramukije nanje Rosine Munezero, nje ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Angola, umugambwe Mpela waratsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Umurwi w'igihugu jeje gutunganya amatora watangaje kuri wa gatanu ko umugambwe Mpela waronse ibice 61% by'amajwi. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA waje mu kibanza cya kabiri ufise ibice 26.7% by'amajwi. Umuvugizi w'umurwi ugiye gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje ko amajwi nka yose amaze guharurwa. Umugambwe UNITA wari widogeye imbere yaho ku biharuro by'agateganyo byatangajwe, yamara ntacyo washikirije ku bijyanye n'uko uzokwitwara muri sentare ku byavuye muri ayo matora. Joao Lourenço niwe yatowe n'umugambwe Mpela kugira subirire Perezida José Eduardo dos Santos yaramaze imyaka 38 arongoye igihugu cya Angola. Abategetsi mu gisagara cya mu gisirikare nako cya Somalia ni cya Amerika bamenyesha ko bariko bakora amatohoza ku gitero cyabaye mu manuko bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Igitero bavuga ko batazi nimba cyahitanye abanyagihugu cyangwa abarwanyi b'umuhari Al-Shabab. Leta ya Somalia yatangaje mu ntango ko abarwanyi ba Al-Shabab bashika ku 8 bahitanywe n'igitero cyakozwe n'abasirikare ba Somalia bafatikanije n'inteko mvamakungu. Itangazo rya leta ryavuga ko abarwanyi ba Al-Shabab aribo batanguye kurasa. Yamara leta yavuye yemeza ko muri ako karere habereye ibikorwa bitandukanye by'umutekano, kandi ko leta iriko irakora amatohoza ku nkuru zivuga ko hari abanyagihugu baba bahasize ubuzima. Abajejwe intwaro muri ako karere cyo kimwe n'abanyagihugu barahakana ko atabahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano, nako abahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano atari abarwanyi ba Al-Shabab. Abategetsi bakavuga ko mu ntara ya Lower Shabelle abanyagihugu 10 aribo bahasize ubuzima, kandi ko barimwo n'abana. Umurwi nyobozi ku rwego rw'igihugu mu mugambwe w'abarepublikani wateye ivyatsi imigwi ishira imbere amacakubiri ikorera hano muri Amerika hari kuri uyu wa gatanu mu nama yabereye mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee. Uwo murwi yamara ntaco washikirije ku vyatangajwe na Perezida Donald Trump inyuma y'intureka zabaye mu ntango z'uku kwezi mu gisagara cya Charlottesville muri leta ya Virginia. Imwe mu ngingo zasohowe n'uwo murwi inyuma y'iyo nama ivuga ko imigwi mibi irangwamwo amacakubiri atakibanza ifise ku butaka bwa Amerika. Bill Paratucci, umwe mubari muri iyo nama, yatangaje ko ivyavuye muri iyo nama atasano bifitaniye n'ivy'umukuru w'igihugu. Yamara ko ari uwo murwi watangaje ko amacakubiri atakibanza afise muri Amerika. Ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru Associated Press chatangaje ko iyo ngingo yo kwiyamiriza imirwi y'amacakubiri yasohotse kuri uyu wa gatanu itumvikanywe ko n'abarepublikani bose, bivuye ko bamwe muri bo bavuga ko itari kenewe. Amakuru tuyabandaniriza hano ku mugabane wa Amerika. Umuburamatari wa leta ya Texas mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika Greg Abbott yatangaje ko igihusi Harvey kiriko kiraca muri ico gice kiza konona ibintu byinshi. Yongera kandi agabisha abanyagihugu kwitegura imvura nyinshi igihe ico gihusi kiza kuba gitanguye. Abahinga mu vy'ikirere hano muri Amerika batangaje ko ico gihusi kigendera mu mazi ashushe yo mu kigobe cya Mexico kiza gushika mu masaha yigiweyo yo kuri uyu wa gatanu no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Bavuga ko uyo muyaga uza kuba uri kugendera ku birometero 200 ku isaha, kandi ko kiza guca mu karere k'ibirometero amajana 6 muri leta ya Texas. Mwomenya ko igihuhusi caheruka guca muri ako karere ko mu manuko bwa America muri leta ya Texas haraciye imyaka 14. Muramatari wa leta ya Texas yasavye abakozi bakorera mu bigo bijejwe gutabara vyihuta ko bokwitegura ibikwitegurira ibikorwa byo gutabara. Avuga ko ibisagara bishika kuri 30 bishobora kubangamirwa n'ico gihuhusi. Abategetsi mu gisirikare ca Korea y'Epfo batangaje ko Korea ya ruguru ishobora kubirika iratera ibisasu ku butaka bw'Ubuyapani. Ivyo bisasu bivugwa biva mu ntara ya Gyeongyang mu gisagara ca Gangwon, bikavugwa ko bishobora kuba biriko bikorwa n'abasirikare bari mu myimenyerezo yabo. Abategetsi mu gisirikare cha Korea y'Epfo bavuga ko kimwe muri ivyo bisasu cyagendeye mu kirere ku birometero bishika ku 250 imbere yuko kigwa mu ibahari. Igitero cy'umwiyahuzi ku musigiti w'abashiite mu kumurwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul cyahitanye abantu 20 harimwo n'abatari bake bakomeretse aho bari mu gisabisho kuri uyu wa gatanu. Umuhari wa leta ya Kiisilamu witiriye icyo gitero. Igipolisi kikaba caciye kizibira akarere kabereyemwo ico gitero. Imam Zaman ni umwe mu misigiti ikomeye y'abashiite mu karere ico gitero cabereyemwo. Ni igitero kandi kibaye inyuma y'imisi mike Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje imigambi yiwe mishasha ku vyerekeye igihugu ca Afghanistan.
Mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro canyu arico rwacu iwanyu mu ntara duheru no munsi muri zone ya Kivumu neza na neza muri commune Mugamba y'intara ya Bururi havugwa abanyagihugu bahangayikishijwe n'ingorane zo kutaronka ivuriro n'ibitaro biri hafi kwera rero ubukene bw'amabarabara buvugwa muri ako karere abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira muganga bamaze kuremba. Umunyamakuru wacu Chrissy Munezero muri ako karere yabajije abajeje ntwaro nimba bazi ico kibazo bemanga ko bakizi kandi ko bagiye kugikemura vuba bwango. Reka dukurikira ino nkuru yaduteguriye.
Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwimwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone 6 yose afise amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone ku zone hari ivuriro Mugabe hari zone imwe rero itarubuzura itararonka ivuriro ku banyagihugu barashifuza ku yandi mazone aho begeranye. Urumva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora kuko hari abasanga hari abagenda ibirometero birebire ugasanga mbere bari korana no kwivuza mu mavuriro yaba begereye mu yandi makomine atari no muri no komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi barundi abanyakivumu barakikwa n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi ndagwaye kuguru kuranja gota kubyimba ha rero nikweze cyanke bandahise nkaje kwa muganga haraho bampu tunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Uyu giye kwa muganga uja he?
Njinya kasasa cyanke muramba.
Urahashika none?
Ye haraho bandahika byanse barantarika bikunze ko ntumbagira nkagiyenda
ngashika.
Gutarika bandahika kuwundi ruzo batwara ko umuntu agwaye.
Muhoro ugira impungenge ko bahava banyerera bakagutura hasi.
Ah none hari ukundi none ko atakunda ugira uko ubugwaye.
Abanyakivumu ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe.
Imodoka nishobora gushika ngaha tari muci. Iyo haba mu rushana imvura iri kwiragwa ntibashobora gushika ngaha. Gushika umuntu yivuze. Tugira ibirometero bishika nka 30. Dutwaye umuntu arenze cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo. Bwa bunyerere nibwo buca butubangamira.
Umukenyezi yimbungenze amushura ku nderuzo.
Eh nkiya tagiye hakiri kare nyene wagende agiye kwa ramitara mufata mugi mufatiye nkino ari muhira bagenda amutera uko nyene ku nderuzo. Cyangwa bakara nko muhira.
Nayo ngo hamwe wokwegereza ivuriro abo banyakivumo wo kwiruhutsa.
Byumfashanye ni wandi hafi ko ntumbagira ngashikaho ningoga.
Ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi. Bagaheza bakaduha baganga bakaduha n'imiti kwiye ico naco ni bwo ca leta niyo yodufashe
mu ntwaro ngo rikora arabo kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza
birashika ari nk'umugwayi urumva muri ico gihe kubera hari hasanga ta mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo muri komine Mugamba hari yitorohereza ahantu ashobora guca ibaraba nico gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umugwayi bakamushikana ku ivuri muri Kazoza twe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba.
Iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri c'abavuzi bahakorera cokongerezwa eka ngo bushima kuronka n'ibitaro vyegamiye komine Mugamba kuko gushika ubu abagwaye cane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mu ijenda. Krisi Munezero mu Mugamba kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Krisi Munezero. Tuvengaho rero mu Mugamba duce dukubitira mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi. Abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara. Inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri komune ya Gitega nk'uko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane Inamahoro yiboneye akana k'imyaka itanu gakoreshwa ivyo bikorwa.
Umuco bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe n'abikorera ivyabo. Akarorero nakaba abana bavukana ari batatu bayazenijwe rya Amerika ribasanze mu ntara ya Gitega. Umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro, undi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na muto y'imuri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja. Aba bana uko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara ca Gitega kurondera akazi.
Papa yaduturubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka. Ama twiruse tukaja kurara mu ishyamba. Okay, bakaduhamagara bakatugaburira abanyagahinga ama tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhira. Oya twabona kungene papa ya yasa zashaka kutwica. Ibyo byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha. Kugira ngo nyene nyene baba bagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka.
Uyu mwana umwihweje co kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogwa bahunzi wabo bayasanze niyo bagiye. Aha ni mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'inguvu burengeye imyaka bafise. Uyu areze umwana agira ati:
"Ntungu mwana yo muri yo kiyoya
baraguye mbadone angaye
mbibitano
birabishika akagukubita none wewe uyugize amakosa
akana fa kumkumbita nale kwa Mungu vuye kusenga
wagize iki
kubera nataye umwana.
Niyo ntagiye wumva ushaka gutaha muhira ku bavyeyi b'iwawe?
Mpora ntaha.
Ntiwumva uguma muhira impande y'abavyeyi?
Caja kuntora.
Kubona aba bana bakora akazi bakiri bato ni imwe mu mvo zituma barenganywa n'abakoresha babo. Aha ni nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe.
Niho naharamba ubwa mbere banyirukanye mu ijoro nko mu masayi ntengenda ku bagenzi banje aca baramba. Ikintu kimbabaza muri akano kazi ni ibitutsi cyane cyane arantuka nabi akanyorobeka kaguma ambwira ngo John ndi igihume ngo nta mutima mfise.
Mabuja kazara yampa bukebuke nyene akandiha ko bidakwiye ngo agire icyo amfasha batoyi banje nkitangwa harahera ukwezi kugaherera ku kundi kandi akaba yampaye n'amahera make. Iyo bishitse bakadutuka ntitwishyurana nabo amajambo menshi cyane. Hari ibikorwa byinshi kandi byinshi birenze. Hari aho mvoma amazi majya ngaho kumwongaho hama nkirirwa na sereva aba abakiriya bakantuka ndabishuye akaguma ntuka
mwishira mwe rihurukiye mwa bakoze bo munzu byo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganurwe mu gihe bahohotewe Simbavi imbere Aimé Parfait numuhuza bikogwa wirishira mwe ry'abakozi agira ati
bishye nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraheza tukumvikana n'umukoresha bakatubwiye nimbara makosa baba bagirije umukozi wabo mugamo nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuhagashara yakoreye narijya abari abana bafise imyaka mike yabarahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakuye kwitwara muri iyo miryango babarimwe kesha ari amafamiye yagiye adukundira iyo tuvuganye mugasanga abana batangiye kwafataniza nk'abana babo
kuri zingorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye ishiramwe riharanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato yabe nabo bakoresha ndirahisha Leonard ajeje gisata gikingira abana n'imiryango muri rishira hamwe
umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubizwe ku ishure bakoresha abakuze rero abakorewe amabi nk'ayo ni byiza ko bashora kwitura ibigo bibijejwe turafise CDFC hariho komite zo gukingira agateka k'abana ni byiza ko bashora kwitura ibigo kugira ngo bishore kubafasha abana bamerewe nawe gucyo iyo bimenyekanye barashora kugira ico bakoze bakabarenganura maze nibihano byoshora gufatwa
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata citerambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana
uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana bavuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine iracitwararitse kandi irabifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira yibakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera gatike kugira asubire mu muryango yajavamo
tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana atandatu benshi baje bava mu ntara za Karusi Ruyigi na Rutana Igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniriza muri komune ya Bukemba komune ya Bukemba iri mu ntara ya Rutana i Burundi aho bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komune ya Bukemba bantaho nikora bidoga yuko ibonekezwa kamwana wa mama mu kuronswa urupapuro rwemeza yuko ari bantaho nikora ugo rupapuro ahanini rubarabasahiriza mu kuronswa imfashanyo canke bashatse kwivuza reka umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda yavuganye na bamwe muri bantaho nikora adushikirize inkuru yiwe
Nuko abo banyagihugu bo ku mutumba Kabanga bavuga ukuronka urupapuro ni kuborohera hamwe bakagiriza abajejwe intwaro ko bakoresha kamwana wa mama mukurutanga hamwe nuko babavangura bafatiye ku migambwe abo banyagihugu bakidoga ko badashimu ko iryo tangwa ry'ugo rupapuro rwemeza ku muntu ari naho nikora ririko riragenda Marciano niyo mwungere numwe muri bo
simbora neza ngene bashaka gutandukanya ibintu bakafata ku nyuzi migambwe ku kujana n'ugo rupapuro ndayibona nabi cyane gose kuko bashatse kugira byankunzi ni bamwe bafata ku bintu by'imiryango na karonke undi ntaronke umva ko ubushatse kuniga abandi tubwe natwe tutaronka turababara gose ntunze umuryango utondonka ndadushira mu muryango kugira umuryango nawo ubeho kugira ngo tubeho twese n'abana babaho neza nibo tuvangura kuko twese turi imvuki yazunganye turi bamwe turabarundi twese turi bene gihugu tukaronka ugo rupapuro twese nararonde sindaronke ngaje bakanca ko ntibaruka
kubwivyo abo banyagihugu babona ko uko bataruronswa kugihe biriko bituma nifashanyo zizanywe n'amashirahamwe bataziroronka nk'abandi kugabo babihinsiguro yo kubakumira mu bijaye no gushikira imfashanyo zagenewe banaho nikora Florence se Shimirimana aha avuga ati
Ubyara tugoye kwera ntago turaro cewe biri kubura afize inyuma cyane ndabona biri ko birangora kwe biri ko birangora ko kubera ndabona se ndiko ndatera imbere nk'abandi se namanaziro simbe nta narimwe ndaziro rero cyaje dusubiza inyuma cyane mwe jewe ndagenda kwa muganga bakarusaba ndarubuze bacha bamwira ngo tanga cyasubira inyuma rero no byakira gutegereje ndabifata ko nyene ko bene niko ndabifata kwera tubona ntago dufise kandi tugiye kwa muganga tukabona dushubije inyuma nako mbidufashanya ntato turo je namanaziguye mwo kwera abandi bararonka niko je sindo nabana gwe mu mporero yabyo
Uko ibintu biri abo banyagihugu babona yuko bufatwa kimwe mu gihe hari ikintu cyose gisabwa biciye mu ntwaro ukaba nkako bitagenze uko bishobora no kuzana izindi njyane hagati yabo nkuko bandanye babyivugira Didase Rukundo ati ni ngombwa mu ntwaro bikubita gashi
abakeje ntwaro tubabwira yuko bakwikubita gashi zampapuro zije tukazibonka twese kuko hari gihe ziboneka zitwakwezi abantu aho nikwa mugabo ugasanga zifise abantu bafise ubushobozi twe bato bato ntituziroho ego biradukoraho cyane cyane kubera ndababara cyane rwose kubera urumva nk'iho haje nk'ikintu gica bituma kinshako kikagenda na kiyose kubera urupapuro nta rufise nta rurose ku rupapuro bica bituma icyo kintu cyose kije kinsha inyuma nkatinda kironkeko tukashimirindira ariko ntituronke sinzi igituma tutashobora kuzironka twese
yamara abajejwe intwaro muri komine Bukemba basa nuko iyo myidogo y'abanyagihugu batemera ko ifise ishingiro ico bikoze barasaba iyo miryango ifise mwe n'ico kibazo co kutaronka urupapuro gwerekana ko ari ntaho nikora kuyitura kugira ngo ingorane yabo itorege umuti Charles Bizimana n'umunyamabanga wa komine Bukemba
tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gaho nyangwe kugira umuntu abe ntaho nikora hariho ivyo inama ya komine yateguye kugira bemeze ko umuntu ari ntaho nikora nyene busumba sumbane bwingene uri ntaho nikora ngaha ku komine turabaronsa urupapuro rwerekana ko uwo muntu koko ari ntaho nikora rero twaramuhaye ubwo rupapuro ruheza rukamufasha muri abo bagira neza bagomba kubafata mu mugongo gufata mu mugongo ntaho nikora
abo bidoga yuko muraba nkunzi mubabwiye iki
nabagomba kubesha intwaro twebwe nta bintu bijanye n'amashakubiri dukoresha oya kuko iyo uramutswa intwaro uba userukira abarundi bose naco gituma rero twebwe tiko turatangiza impapuro ntabwo kudushiramo twe tubikorera ku mugaragaro
tumenyeshe ko ugo rupapuro rwa ntaho nikora rukoreshwa kandi n'abana b'abanyeshure bava mu miryango mito mito kugira ngo bashobore kwiga mu mashure ya leta badasabwe uburyo bw'amafaranga abavyeyi bakabona ko mu gihe hogera ko uno mwaka w'ishure utangura batararuronswa abana babo bizobagora kwiga batekanye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
ino nkuru ya Alain Yves Irankunda murashobora gusura kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mucamuja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara hama mugashobora gusubira kucumviriza cose cuzuye murahasanga kandi ibindi biganiro byacu bitandukanye bavyarenganye canke ivyo turiko turabashikiriza kibiriraho aho harimo nk'ikiganiro muri sanga amakuru mwakurikiranye mu gitondo ayo tuba twabashikirije mu ijoro canke yandi makuru abavugwa ku isi hose Afrika n'ibindi bihugu bitandukanye
cha bijya bije biranuka nuka kwa rivye
kandi bihugu
ngo ni bihugu kandi navyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
nivyo
kasivye
dupingi
dupingi utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
no musi kubikubira nugwanugwa kumbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwanugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'abanyeshure bugariwe aho bahora biga aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri nda atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru
Inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiwe ko mu kibazo gihuburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro kuje mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure numwe muri ico kibazo ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganji Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ari kariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba ariho n'amashuri 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshwe n'umwe yamenye ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzozifata mwiyo misi kurikira na baro si musia mnongi tatukujana kumashuri ya reta nabo njene ingingo zabo nabo njene nita hindutu haba yubozi trabakura haba vijeji nabo vitegure kuronde haba yubozi bakurikira na inyigisho zabana ikihuku
kuri zingingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamwo nibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze abavyanditse duhere kuri uyu avuga ati mufaso ni mushikiranganji yaba byakunda woza nka guheka ku mugongo n'imiburiburi isahimwe nka kudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye uyu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganji bw'indero muce muja no mu bundi bushikiranganji bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganji bwose burabire ku mushikiranganji w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati n'ukuri birababaje ko umushikiranganji atazi ibijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje ku busa kwijana bisari kwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa. Hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi mu ndero hategerezwa kubamwo ikijanye n'uguhigana. Hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe. Hari n'uyu abaza ati none zarose ubusa kumva izi. Tugarukirize kuri uyu avuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru kuri ibi bibazo bijanye niyo abanyeshure bazoca baja inyuma yo kugarirwa amashure umushikiranganji Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza kuyandi mashure
cenda tamunyeshe numwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imiryango censaba abavyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cane cane yuko ayo mashure tutazi n'ico bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cenda ndamenyesha babe barugara imiryango kuva bumvise iri tangazo nibara kumutemere yuko atamwana n'umwe amenya ikibazo nk'icyo.
Nawe kubifuje kumenya amashure icenda yugawe agizwe n'imwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo Groupe Scolaire Maendeleo iri muri komine Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC, RT Intahangwa, RT Ernid, Ecole Emmaus, CEPUB, CEBU na EAC School. Twibutse ko amanota yafatiweko angana na 85 ku majana 2 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku majana 3 na 45 ku bo mu mwaka w'10. Umushikiranganji w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe ico kibazo bifuza gusubiramo umwaka. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri Kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Akabino kuri we duce dusozera ikiganiro cy'uno munsi makoze n'icuti bakunze mako muratwumviriza muherere ijya nino ikiganiro iwanyu mu ntara Diane Nahazu na Gyoye cyane kubana namwe no sans kimenye na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu mugira amahoro n'Imana.
igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi.
Icyo cyari ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana, murakoze.